Good evening. Stay tuned for 30 minutes of news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America.
Irimwumva ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri uyu mugoroba w'umunsi wa kabiri itariki 12 z'ukwezi k'umunani umwaka wa 2014. Muri studio 17 muri kumwe na jewe Oriane Tangishaka
na Thomas Kamirindi. Mwiriwe neza
baratiye mushikira nganje ajejwe amagara y'abantu mu Burundi yacara twitaba ningoga tumugikira directeur general kugira ngo aze turabire hamwe ingingo twofata.
Uwo ni Maniratunga Albert, umuyobozi w'iby'indege za gisivile mu Burundi ku ngamba zo kurwanya icyorezo cya Ebola kitarahagera. Mu yandi makuru, Uganda yohereje impuguke 20 mu bya Ebola muri Sierra Leone na Liberia, ikaze ku ijwi rya Amerika.
Tangurira ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Ibihugu by'i Buraya bigiye kongereza imfashanyo biha abanye Iraq ibihumbi n'ibihumbi bariko baragerageza guhunga ubwicanyi buri kubwigwa n'umugwi w'abagwanyi bo mu idini rya Islam bo mu buraruko bwa Iraq. Kuri uno munsi wa kabiri, Ubwongereza n'Ubufaransa byashikirije amazi, imfungugwa, kumwe n'amatara yatswa n'imishanyarazi y'izuba babicishije mu ndege za kajugujugu zabikororeye ku musozi wa Sinjar mu ngingo yo gufasha impunzi zabo mu idini rya Yazidi kumwe n'izindi nkehwa zo mu yandi madini zahungiye kuri uwo musozi nyene. Ubwongereza butangaza ko bugiye kurungika mu buraruko bwa Iraq imfashanyo zingana n'amadolari y'amamiliyoni 7 hamwe n'indege ikoreshwa mu kugenduza ibihe by'imvura z'igihuhusi kugira biheze neza uko ibintu byifashe muri ako karere. Ubudagi nabwo nyene bwiteguriye kurungika ibikoresho bitarimwe ibigwanisho nk'imiduga, amarori afasha kubona mu mwijima hamwe n'ivyuma bimenyekanishaho amabombe anyegejwe. Ishirahamwe ry'ibihugu vya Buraya naryo rikaba ryiyemeje kurungika imfashanyo zingana n'amamiliyoni 7 y'amadolari y'amanyamerika. Ariko umuyobozi mukuru w'ibiro bijejwe kugarukira imbabare mu ishirahamwe ry'ibihugu vya Buraya, Kristina Georgieva, agabisha ko uguhungisha abantu bari kuri uwo musozi wa Sinjar atari gikorwa kigoye kuronkera amafaranga, atari ko gushika kuri uwo musozi nico kibazo gikomeye.
Mu Rwanda nta Ebola ihari. Leta y'u Rwanda niko yabitangaje imaze kubona ibisubizo by'ibizame bya muganga by'umuntu ukomoka mu Budage wagiye mu Rwanda afite ibimenyetso bijya gusa n'ibya Ebola yarakubutse no muri Liberia. Ibisubizo rero bya muganga nuko uwo mugabo w'umudage nta Ebola arwaye. OMS yo yemeye ko abarwaye Ebola muri Afrika y'Uburengerazuba bahabwa imiti nubwo ikiri mu igeragezwa bwose, ariko isaba ko abazayifata bagomba kubanza gusobanurirwa neza iby'iyo miti bakabyiyemerera cyangwa se babyanga, utabishatse ntayifate ku ngufu. Guverinoma ya Liberia yatangaje ko itegereje umuti ukigeragezwa witwa ZMAP ugomba kuva muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bazawuha abaganga babiri b'Abanyaliberia banduye Ebola. Hagati aho hari umupadiri wo muri Espagne wari urwaye Ebola, bamuha iyo ZMAP ariko byaranze, none uyu munsi yitabye Imana. Bivuze rero ko uyu muti ntabwo uratanga ibyo bawutegerejeho. Abandi bantu babiri, umuganga w'umuforomokazi b'Abanyamerika, barimo baravurishwa iyo ZMAP ariko kugeza ubu ibitaro ntibivuga uko bamerewe. Hagati aho nanone, Uganda yigeze guterwa na Ebola inshuro enye muri iyi myaka 10 ishize, ariko buri gihe ikayihashya. Ifite rero inzobere, niyo mpamvu yohereje muri Sierra Leone na Liberia impuguke 20 mu byo kurwanya rero Ebola. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo yohereje impuguke kuri Ebola muri Afrika y'Uburengerazuba. Ebola imaze guhitana abantu barenga 1,000 muri Sierra Leone, Liberia, Guinea na Liberia.
Urakoze cyane Thomas Kamirindi
na Nigeria nako.
Ego, yeah. Icyo kibazo cha Ebola ni kibazo gikomeye cyane. Reka tujabuke tuje muri Israel. Intumwa za Israel mu biganiro by'umwumvikano n'umugwi wa Hamas zitangaza ko atantambwe iragirwa mu biganiro bihagarikiwe na Misiri bigamije guhagarika intambara iri mu ntara ya Gaza. Ivyo bikaba byashikirijwe n'umwe mu bategetsi ba Israel kuri uno munsi wa kabiri nyuma y'imisi ibiri y'amasezerano y'agahengwe hategekanije kumara amasaha 72 no kuvuga imisi 3 muri aka kanya asana yariko arubahirizwa. Intumwa za Israel na Hamas zimaze igihe zigirana ibiganiro bihagarikiwe na Misiri mu ngingo y'uguhagarika intambara burundu. Hamas isaba ikugwaho y'inzitizi zashizweho na Israel hamwe na Misiri zibuza abanyepalestiniya kuva mu ntara ya Gaza. Ivyo bikaba biriko bituma abanyepalestiniya babeshwaho n'imfungugwa bahawe zonyene. Israel nayo ikavuga ko idashobora gukuraho izo nzitizi imbere yuko umugwi wa Hamas umaze kurungika ama Misiri ibihumbi n'ibihumbi muri Israel mu ndwi ziheze udashize ibigwanisho hasi.
Iri nijwi rya Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika igiye kohereza muri Sudani y'Epfo amadolari miliyoni 180 mu mfashanyo z'ibiribwa zihutirwa. Ni umujyanama wa Perezida Obama mu by'umutekano Susan Rice umaze kubitangaza. Yagize ati Sudani y'Epfo yugarijwe n'inzara ku buryo bwa mbere bukabije ku isi yose. Mu itangazo yashyize ahagaragara, Susan Rice avuga ko iyo nzara ituruka ku ntambara z'abanyapolitiki ba Sudani y'Epfo ngo bananiwe gushyira inyungu za rubanda hejuru y'izabo bwite. Uyu munsi kandi President Salva Kiir wa Sudani y'Epfo yakiriye intumwa z'inteko y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano ku isi bari mu ruzinduko i Juba. Ikiganiro kirangiye, Ambassador Samantha Power nawe wari ukirimo wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu muryango w'abibumbye yatangaje ko intambara yo muri Sudani y'Epfo idashobora kurangizwa n'amasasu, asaba impande zombi gushyiraho guverinoma y'ubumwe. Kuva intambara yatangira mu kwezi kwa 12 gushize hagati y'ingabo za President Salva Kiir n'izuwahoze ari Vice Perezida we Riek Machar, abantu bagera kuri miliyoni n'igice bavuye mu byabo. Uretse bo rero, umuryango w'abibumbye uvuga ko kimwe cya gatatu cy'abaturage bose ba Sudani muri rusange bugarijwe n'inzara abaturage ba Sudani y'Epfo.
Ishyirahamwe mpuzamakungu Human Rights Watch ryita ku bijyanye no kugarukira agateka kazina muntu rivuga ko Perezida wa Misiri Abdel Fattah el-Sisi akwiye gutohozwa ku vyaha ashobora kuba yarakoze bijyanye n'ubwicanyi bwagizwe mu myiyerekano yabaye i Cairo mu mwaka uheze. Mu cegeranyo casohowe kuri uno munsi wa kabiri, iryo shirahamwe ryashize ahabona amatohoza yagizwe ku bwicanyi bwagizwe mu kiringo c'indwi zitandatu ku bantu bari bagize imyiyerekano yo kwiyamiriza Mohamed Morsi yahoze ari umukuru w'igihugu. Abantu barenga igihumbi baragandaguwe ku rugero Human Rights Watch ivuga ko rutaraboneka na rimwe, rikavuga ko igipolisi n'igisirikare byakoresheje uburyo n'inguvu zirengeye. Icyo cegeranyo cha Human Rights Watch kivuga kandi ko umushingantahe Sisi yari ayoboye igisirikare akwiye gutohozwa kumwe n'umushikiranganji ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu Mohamed Ibrahim na Madeha Manshai yari ayoboye akagwi k'abasirikare kagize ibikorwa byo komora abantu bari mu duce twagigwamo imyerekano twapfiriyemo abantu benshi cyane.
Uburusiya bwohereje muri Ukraine ruva kwa ya 280 zikoreye imfashanyo, ariko leta ya Ukraine yatangaje ko idashobora kuzemerera kurenga umupaka, ahubwo ivuga ko izo mfashanyo zigomba gukurwa muri izo kamyo z'Uburusiya zigapakirwa mu zindi kamyo za komite mpuzamahanga ya Croix Rouge ikaba ariyo izinjiza ku butaka bwa Ukraine. Nk'uko Ukraine ibivuga kandi, ntishaka izo kamyo z'Uburusiya kuko ngo zishobora kwinjiza abasirikare b'Uburusiya muri Ukraine bihishe muri izo mfashanyo. Naho Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Uburusiya yatangaje ko leta zombi zumvikanye ko imfashanyo zigomba gupakururirwa ku mupaka wa Belgorod ku ruhande rw'Uburusiya, Kharkiv ku ruhande rwa Ukraine mbere y'uko rero zinjira muri Ukraine, hanyuma zigahabwa komite mpuzamahanga ya Croix Rouge ikaba ari izijyana. Iyi mwumva ni radio yacu, gahunda y'ijwi rya Amerika, tubagezaho buri mugoroba kuva saa moya n'igice kugera saa mbiri, kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuri radio Inshuti ya Bose FM 88.3 no ku ijwi rya Amerika FM 104.3 Kigali.
mushobora kandi kutwandikira mukoresheje adresi yacu ya email ariyo radioyacu@gmail.com, Facebook kuri adresi yacu ni radio yacu VOA, no ku rubuga rwa internet turi kuri wezitatu@radioyacu.com. Amakuru yo mu biyaga binini. Mu Burundi ubushikiranganje bujejwe intwaro yo hagati mu gihugu burasaba abajejwe inzego za leta hamwe n'abayoboye imigambwe kutitaba amanama atumwa ko n'amashirahamwe yabategamiye ibyicaro bya politike, akavuga ko societe civile yo mu Burundi ari uwundi mugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi. Inkuru ya Tabita Mukambusoni ibujumbura mu Burundi.
Muri kino gihe tuba turiko turegereza amatora, abantu bose bigira abahinga mu bijanye n'amatora, aho usanga amanama yose ari karategurwa ari karakoreshwa mutumigwamo naye amashyirahamwe adahana ibyicaro bya politiki. Turasabye ba musitanteri yuko amanama mwe nayo muyagabanye imyaka mumaze tuja mu matora sivyo kwigishwa, kandi kira noneho sayo mashyirahamwe yoza kubigisha ibijanye n'amatora kuko murayibasumbye. Nyabasamaza gusa.
Uwo ni umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu Edouard Nduwimana yemeza ko societe civile yo mu Burundi ari uwundi mugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi.
Societe civile y'u Burundi hariho abatari bake bigaragara yuko batarashobora kwitandukanya n'abanyamigambwe, batarashobora kwitandukanya n'abanyepolitike, kuko bonyene baravyemanze baravuga bati ahubwo ntimusubiye kudufata nk'abadahana ibyicaro bya politike. Natwe mutwaye dukwiye nk'uko biri mu bihugu by'Ubudagi, batanze akarongo y'ubudagi atahana ibihugu by'Ubudagi. Societe civile ifatwa nk'imigambwe itavugwa rumwe na leta.
Bamwe mu banyepolitike bari aho barashigikiye icyumviro cy'umushikiranganji Edouard Nduwimana. Jacques Bigirimana arongoye FNL yemewe mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu ati na mugambwe usumba Fokode.
Abo ni imigambwe itagira amadarapo. Umugambwe usumba Forske witwa nde? Umugambwe usumba Fokode witwa nde? Iyo migambwe ikora byinshi kandi ikora bibi, iri kwionona igihugu mukayirekera uburenganzira. Twebwe umugambwe FNL nta nama ya Forske nta nama ya Fokode twita, kuko iyo tujuragiriza abanama rimwe n'abanyamigambwe bakomeye cyane.
Kuri ivyo bagirizwa, Pacifique Ntazwe arongoye ishirahamwe Fokode arisigura.
Haraciye hafi indwime gusa mu nama y'iwacu ivyo bintu yagiye kubwira mu migambwe twebwe ntavyo yatubwiye. Iyo bitubwira twari kubyishura ko biratangaje ko ibintu bitwerekeye abivugira mu nama y'imigambwe akabivugana n'abandi atari twebwe.
Pacifique Ntazwe agerageza gusigura itandukaniro riri hagati y'umugambwe n'ishirahamwe ridaranira ivyicaro vya politike.
Dutangazwa n'uko ukuntu yitiranya imigambwe n'amashyirahamwe yigenga, kandi utandukaniye ku bintu bikomeye cyane, ikibazo kijyanye no kurondera gufata ubutegetsi. Umugambwe iminsi yose ukora n'abanyagihugu bahurira hamwe ku mugambi bashyize hamwe kandi igihugu cyotwagwa barondera gufata ubutegetsi ngo bashyire mu ngiro uwo mugambi. Ishyirahamwe rya societe civile na ryoryo n'abanyagihugu baja hamwe bagira bati hariho ibibazo biduhanze ibi n'ibi n'ibi tuze turabivuga ko tubyereka badutwa kugira ngo badufatire ingingo nziza. Ishyirahamwe rya societe civile rirondera gutwarwa neza, ariko abagiye mu mugambwe babarondera gutwara igihugu. Icyo nicyo kintu cya mbere kidutandukanya.
Iyo nama abari bayirimwo ntibabona kumwe icyo kibazo cya societe civile. Mu gihe Jacques Bigirimana arongoye FNL we ashigikiye ko atawusubira kumviriza inama z'abari mu mashyirahamwe adaranira ibyicaro bya politike, iyindi migambwe yo ibona ko ayo manama ari nkenerwa ku bajejwe intwaro.
Magize muti izi organization zitandukanye zitunganya amanama yuko bamusitanteri batozitaba cane, ahubwo ntangira nti ni byiza bazitare gusumba kuko zirabafasha kumenya byinshi kuri ivyerekeye amatora. Ngira nti hakubabuza ahubwo bahimirize bazitabe, ariko murumva ko arahagaze mudakunda ayo mashyirahamwe, ariko naho mutuba muyakunde muyareke yigishe bamba musitanteri, kuko ndabona yuko bamusitanteri bacu n'ababura amatari kuri iki cereke separation de pouvoir. Ntabyo bazi na gatunya kwa mushikiranganje. Ni ngombwa abamusitanteri bacu n'ababura amatari bige bamenye muri ntumbero yo gutegura amatora meza.
Iruhande y'ukubuza bamusitanteri n'ababura amatari gukurikira amanama y'abari mu mashyirahamwe adaranira ibyicaro bya politike, umushikiranganje Edouard Nduwimana yahamagariye abo bari mu ntwaro kwirinda abamenyesha makuru.
No kumenya imvugo dukoresha n'igihe tuba tugezemo nabo tuba turayishyikiriza, cyane cyane muri kino gihe usanga ijambo ritonya ari gucorotse. Usanga hari bene wacu basanzwe bafite umwuga wo kumenyesha amakuru bashobora kubifatira kugira ngo nigishe ibindi bakuvugire n'ibindi, cyane cyane tumenye yuko rimwe na rimwe aba bene wacu bamenyesha amakuru bafatira ku kantu gatonya kugira ngo bakite ukundi cyane bagakuze.
Ibujumbura mu Burundi, Tabita Mukamusoni, Ijwi rya Amerika.
Turagushimiye cyane Tabita Mukamusoni.
Radio yacu gahunda y'umugoroba ku Ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu saa moya n'igice saa mbiri. Mu Rwanda, Mbarushimana Emmanuel uregwa ibyaha bya genocide arashinja urukiko ko rusumbanya ababuranyi ari we bwite n'umushinjacyaha bahanganye. Iyi nkuru twayiteguriwe na Asumta Kaboyi.
Kuva yazanwa mu Rwanda mu ntangiriro z'ukwezi kwa karindwi kugeza ubu Mbarushimana Emmanuel woherejwe n'igihugu cya Denmark ngo aze mu Rwanda kuburanishwa ku byaha akurikiranyweho bya genocide kugeza ubwo yitabaga urukiko ku nshuro ya gatatu. Mbarushimana yongeye kugaragariza urukiko inzitizi zituma adashobora kuburana ngo mu gihe cyose izo nzitizi zaba zidakuweho. Ku ikubitiro yabanje kubwira urukiko ko akeneye guhabwa urutonde rw'abavoka bakorera mu Rwanda bose agahita muzamwunganira. None mu iburanisha ryo kuri wa kabiri yabwira urukiko ko afite inzitizi ebyiri zikomeye zituma ataburana. Iya mbere ngo n'ubusumbane buri hagati n'ubushinjacyaha. Ati ntabwo mfatwa kimwe n'ubushinjacyaha kandi twese turi ababuranyi. Yavuze ko ubushinjacyaha ngo bwinjirana n'urukiko mu muryango umwe ngo kandi ntawe byabaye kumuburanyi agira abahurira n'urukiko ngo mu gihe we anyura mu muryango rubanda rwose runyuramo. Yanongeyeho ko ubushinjacyaha buhabwa icyicaro cyiza ngo none we akaburana ahagaze. Urukiko rwasabye Mbarushimana Emmanuel ko yakomeza kuburana, ibyo yasabye nabyo bikazasubizwa mu gihe urubanza ruzaba rugeze ku musozo. Iki cyemezo nticyanyuze Mbarushimana maze avuga ko akijuririye. Gusa urukiko rwamusabye ko yagira icyo avuga ku byo ashinjwa n'ubushinjacyaha, maze Mbarushimana avuga ko ntacyo yavuga, ko ndetse ari wenyine nta n'umwunganira afite. Gusa ntiyigeze abwira urukiko impamvu adafite umwunganira, kandi yari yarahawe ibyumweru bigera kuri bibiri ngo ashake uzamwunganira mu rubanza rwe. Izi nzitizi Mbarushimana yatanze z'uko afatwa mu rukiko ngo zaba zibaye iza mbere zitanzwe n'umuburanyi ziteye zirya. Uyu ni umwe mu bavoka wari mu cyumba cy'iburanisha wabibwiye Ijwi rya Amerika.
Nitwa Maitre Ngirinshuti Jean Bosco. Njye ni ubwa mbere mbyumvise, ndetse ko nk'uko mwabyumvise byabaye mu rubanza urukiko ntiruzafatira umwanzuro. Nako nsanzwe mbizi cyane cyane urebye imyubakire y'aya mazu uko bimeze. Aha hari biro y'umushinjacyaha hafi y'umuryango. Kuba yinjiriye aha rero si ikibazo cyagira impact ku migendekere myiza y'urubanza, ariko uko mbibona n'impamvu zo gutinza iburanisha kose, kuko umushinjacyaha yinjiye ukwe, umucamanza yinjiye ukwe, ntagaruka ngo bari kumwe cyangwa bari kugambanira umuburanyi.
Naho ibintu byo kuvuga ngo ndahagaze sinicaye,
intebe zari zihari, ariko iyo ukirebwa iyo uburana uburana kubera uko ubaha urukiko uburana uhagaze. Nyuma umaze kuvuga ijambo ushatse wakwicara, nawe remera kuba yakwicara, intebe zirahari, ntabwo ikintu cyari ikibazo ngikumbibona. Aha ni ubwa mbere mbibonye mu Rwanda hano, kandi maze igihe mu bintu by'amategeko n'ubwa mbere mbibonye.
Ubushinjacyaha burega Mbarushimana ibyaha yakoreye mu cyahoze ari komine ya Muganza na Ndora. Ubushinjacyaha buvuga ko muri izo komine zahoze ari za prefecture ya Butare, Mbarushimana yagiye agaba ibitero binyuranye ku Batutsi babaga bihishe hirya no hino bakicwa, abarokotse ngo agategeka interahamwe kubashakisha nabo bakongera bakabica. Ubushinjacyaha bwanavuze ko Mbarushimana ari we wagenzuraga bariyeri yari hagati ya Muganza na Ndora. Ubushinjacyaha bukavuga ko ibyo burega Mbarushimana bitangirwa ubuhamya na bamwe mu barokotse jenoside, ndetse na bamwe mu bagize uruhare muri jenoside bubireze bakemera icyaha. Ubushinjacyaha bugasaba urukiko ko Mbarushimana yakomeza gukurikiranwa afunzwe by'agateganyo ngo kuko aregwa ibyaha bikomeye. Urukiko ruzatanga umwanzuro warwo ku munsi w'ejo. Mbarushimana Emmanuel w'imyaka 52 y'amavuko ngo yahoze ari umwarimu mu mashuri abanza yaho muri Muganza ndetse na Ndora i Butare, yavuye mu Rwanda mu mwaka 1994 ahungiye mu gihugu cya Denmark, aho nawe yakuwe azanwa mu Rwanda mu ntangiriro z'ukwezi kwa karindwi. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Asumta, urakoze kuri iyi nkuru tugejejeho.
Radio yacu ni ku Ijwi rya Amerika no kuri radio inshuti ya bose. Mu Rwanda tugaruke mu Burundi, nyuma yaho hatangarijwe amakuru avuga ko ikiza cy'indwara ya Ebola kibandanya kwiha inkumbi mu ntara zitandukanye zo ku isi. Abategetsi bajejwe ingenzi mu Burundi batangaje ingingo zikomakomeye zifise umugambi wo kwigiza kure ikiza cya Ebola. Umuyobozi mukuru w'ivyerekeye indege hamwe n'ibibanza by'indege mu Burundi, Albert Maniratunga, yahaye ikiganiro mugenzi wacu Frederic Nkundikije. Tubatega amatwi.
Kubera yuko icyo kiza ari kiza kiva kuri kontina kigenda ku yindi kontina bitwawe n'abantu b'abapasaje, abantu b'ingenzi twebwe mu Burundi intumbero tugomba gukorera ko ni ugukurikiza amategeko mpuzamakungu dusabwa na ya mashami ajejwe iby'indege n'ibibuga by'indege mu isi nzima OACI Organisation de l'Aviation Civile Internationale nanuzeye na rya shami rijejwe kwita ku magara y'abantu mu isi yose OMS Organisation Mondiale de la Santé twebwe rero ubu kubera yuko twaciye dufata ingingo yo kugira ngo twitabaze abaganga twarandikiye umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu mu Burundi yacara twitaba n'ingoga turungikira Directeur General kugira ngo aze turabire hamwe ingingo twofata ingingo rero tuzofata twebwe kandi twatambuye gufata nuko tuzoshiraho amaformulaire yerekana ingenzi iyo zinjiye bakuzuza aho baturutse ibihugu baturutsemo n'ahantu mu bihugu baciyemo mu maeroporo ivyo bita transit no kugera kuri destination finale hano mu gihugu cacu hama ikintu nyamukuru nuko baca bashiraho kuri iyo formulaire adresse yaho bazoshikira ngaha mu Burundi oka u habaye nk'ingorane tugaca tumenya ukuntu tubarukariza tukazenda kubarondera
hari ibihugu bitabike byo muri Afrika cyane cyane byo muri Afrika yo mu rengero aho ico caduka kimaze kwibonekeza mbega abantu bava muri ibyo bihugu murabafitiye imigambi itandukanye n'iyindi n'abandi bantu muba muwasuzuma cyane kurusha abandi banyagihugu ibingenzi bavuye mu bindi bihugu
oya ntidushobora kubasuzuma kandi murumva yuko muri politike y'uruja n'uruza rw'abantu mu isi yose umuntu ntushobora kugenda kumubwira ngo ntugende ngo ahanye ngo kubera iki bafite uburenganzira bwabo mugabo turashobora kubaha impanuro nk'ubu nk'abantu bo muri Nigeria turafite abantu bo muri Nigeria babantu mu Burundi mugabo abasiyarede wone sinzi cyangwa bo muri Liberia ndibaza ko ntabo ariko nko muri Benin ndibaza ko harimo nk'abo muri Liberia nk'abakeya sinzi mugabo abo unye mu gihe bagiye kugenda nk'iwabo nabo nyene barabize yuko bagiye muri ibyo bihugu byanduye nko muri Guinea Conakry muri Guinea ntuzeye naho muri Nigeria no muri Sierra Leone no muri Liberia murumva yuko abo bantu dushobora kubabwira tukabakemura tuti naho mugiye hariya murashobora kuzogira ingorane kandi nabo nyene bari conscient ndibaza yuko badashobora kugenda muri iki gihe iyo ngwara iri kiravumera hariya cyane ikindi naco nuko n'izindi ngenzi zigenda muri ibyo bihugu ngubu nk'abantu bashobora kugenda nko muri mission de travail y'igihugu tukavuga tuti mugiye muri Nigeria muramenya ukuntu bimeze bagende bazi bafite conscience ariko ndibaza yuko natwebwe leta yacu ndishobora kurungika abantu ngo bagenge muri mission muri ibyo bihugu byamaze kwandura
mwavuze ko mukorana cyane gose n'ubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu mu Burundi izindi mpanuro ubwo bushikiranganje bwabuha ibiro mutwara ni ntize
ibyo twebwe dukorana bo ibyo turabimenyereye kubera no kuri virusi HNA ibyo twarabikoranye bo ibintu by'ikiza byo ku isi ingibyo onye ni ibintu tumenyereye gukorana n'ubushikiranganje bo yitwa kubagita ku magara y'abantu ubu unye ibyo tumaze kumvikanaho nuko muri OMS Organisation Mondiale de la Santé bazokomanda ama kit de protection murabona nk'umuntu amaze gufatwa akafatwa niyo ngwara abaganga bagomba kugenda kumwegera nuko baba biprotege na yamakiti yamabima special ibyo bintu rero mu Burundi ngo OMS yarabikomanze zituzi igihe bizoshikira mugabo unye tugiye gukorera kwa yamamize de precaution de prevention kuri ayo maformulaire ingenzi zizuzuza zinjira nizisohoka
Albert Maniratunga murakoze cyane gose kuri aka kanya mwatwe kugira ngo mutubwire amakuru yerekeye ingingozi koma akomeye ikazi rikoze yafatwa n'ibiro murongoye kugira ngo murabe ko ico kiza cyo guma hanze i Burundi mwakoze cyane
namwe murakoze Imana baheza gisa
turagushimiye cyane nawe Frederic Nkundikije
inshuti zacu muteza amatwi radio ijwi rya Amerika mushobora gusanga n'ibiganiro byacu ku rubuga rwa internet www.radioyachuvoa.com no kuri Facebook Radio Yacu VOA. Inshuti zacu rero dore umwanya w'ibitekerezo byanyu akenshi munyuza kuri Facebook Radio Yacu VOA. Niko se tiene karekezwe uyu munsi abantu bacu bavuze iki kuri radio yawe
Thomas urakoze namwe twumva ndabasohoje ndareba no kuri internet inkuru bibanzeho cyane uyu munsi n'ibikimizo cyangwa se ibyemezo byafashwe n'inzego z'inyanya za guverinoma y'u Rwanda kubijyanye no kureba uko impanuka zagabanuka ku mihanda. Muri byo harimo ku mushoferi ufashwe yarengeje umuvuduko atwaye imodoka ashobora gucibwa amande ajya ku 150,000 y'u Rwanda kuko amategeko abiteganya aho ku 150,000 byari bisanzwe biteganijwe. Urebye uyu munsi banditse bari benshi nawe wirebere ushobora gutangira kuri wa mbere.
Yego Roman Kasidi ati ibise mwabikuye kumuvugizi wa police yavuze gusa kwitegeko ribyemerera kuba bakuba ibihano inshuri 9 ati izindi ngamba nko gukoresha icyuma kigenzura umuvuduko kureba igihe imodoka ihagurukiye n'igihe igere yahwijya nibyo byafasha kurusha kubaca amafaranga.
Uri mu babo Jean Paul nawe yandaza agira ati ni byiza cyane ahubwo ati bizafasha bongere n'ibindi bihano nko gutwara uri kuri telefone nabyo biteza impanuka cyane.
Naho bikora imana ndi bwami atari ku Rwanda urambabaza sinumva ko police ihagije bayikwirakwize imihanda yose mu gihugu twibabarijwe gusa n'ubushomeri bukabije buravuza ubuhuha impanuka zoreka dutegereze umwami Yesu.
François Suarez we ari hanukira aragira ati ahubwo bari baratinze kubishyiraho kuko abanyarwanda bari bagiye gushira kandi biterwa no muvuduko ukabije atahubwo bongereho no kubafunga.
Ngabo John waravuga ati erega nta ukora accident bishaka nibyago mu bindi.
Uyu Eric niyo nkuru aragira ati ya iki cyemezo ni sawa kuko harabakoraga ibyo bishakiye bumva ko amafaranga ari make ariko hafashwe ingamba zo gusenga uwiteka azukize kuko ntibyoroshye.
Habimana Jean d'Amour méthode ati impanuka ziri kuba mu Rwanda ntizisobanutse kabisa. Bamwe bati na majini azitera aturugero umukobwa mwiza isave ngo yitambika mu muhanda wa mukatira ugahita ukora impanuka. Nzaba ndeba
reka ndabona banditse ari benshi Thomas dusoze kuri uyu Michel tuyishime waragira ati ndumva leta itangiye kwiyenza kabisa ngo ibihumbi 150,000 by'amafaranga y'u Rwanda by'amande.
Inshuti mwese mukundira Ijwi rya Amerika ibiganiro twabateguriye kuri uno mugoroba bigarukiye ngaha tuboneye akandikanye ko gushimira ingenieur yadufashije mu buhinga bw'ivyuma na Aida mu buhinga bw'ivyuma nawe nyene kuri mikro mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka
na Thomas Kamirindi. Ariko rero muri make ya mbere yuko dutandukana tubibutse muri make cyane nyine amakuru tukababwiye nuko mu Rwanda nta Ebola ihari bamaze kubitangaza ku mugaragaro naho OMS yemeye ko noneho batangira guha abantu barwaye Ebola imiti nubwo itaremezwa n'inzego z'ubuganga bwose.
Ego nivyo Thomas ishirahamwe mpuzamakungu Human Rights Watch gitaho ibijanye no nagateka kazina muntu rivuga ko Perezida Abdel Fattah el-Sisi akwiye gutohozwa ku vyaha ashobora kuba yarakoze bijanye n'ubwicanyi bwagizwe mu myerekano yabaye i Cairo mu mwaka uheze.
Naho Leta Zunze Ubumwe za Amerika igiye kohereza muri Sudani y'Epfo amadolari miliyoni 180 mu mfashanyo z'ibiribwa zihutirwa. Ibyo rero ngo inzara yugarije abanyasudani y'Epfo nk'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibivuga ni intambara ya hagati y'abanyapolitiki ba Sudani y'Epfo bati bananiwe gushyira inyungu za rubanda hejuru y'izabo bwite.
Intumwa za Israel mu biganiro by'umwumvikano n'umugwi wa Hamas zitangaza ko atantambwe iragirwa mu biganiro bihagarikiwe na Misiri bigamije guhagarika intambara iri mu ntara ya Gaza. Ivyo bikaba byashikirijwe n'umwe mu bategetsi ba Israel kuri uno munsi wa kabiri nyuma y'imisi ibiri y'amasezerano y'agahengwe agamije kumara amasaha 72 no kuvuga iminsi 3 muri aka kanya akabasa na iri karubahirizwa.
Turabashimiye byimazeyo rero twongere tubararikire ibiganiro byacu bitaha nejo mu gitondo nkuko bisanzwe guhera saa 11:30 kugera saa 12:30 hagataho Imana barindi umugoroba mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.